Umwiherero wa leta y'Uburundi warumaze iminsi ibiri ubera ku mugwa mukuru wa politiki Gitega urongowe n'umukuru w'igihugu cy'Uburundi no gusozera ikiringo Petero Nkurunziza yari yaratorewe kuva mu mwaka wa 2015. Prosper Ntagwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta y'Uburundi yabishikirije mu isozerwa ry'uwo mwihwezo.
Uyu mwiherero navuga ko ari umwiherero udasanzwe kuko n'umwiherero uje usozera ikiringo cyo kuva mu 2015 gushika mu 2020 murazi yuko twimirije amatora mu mwaka uza. Uyu mwiherero rero warukura bimwe ibikorwa byagenze kuri iyo myaka 25. Urumva bari umwiherero udasanzwe kwarukurabira hamwe imigambi yari yarafashwe iki kiringo gitanguye, imigambi yashoboye gukogwa yagoranye, hanyuma nukuraba imigambi yokogwa muri aya mezi asigaye.
Hari kidasanzwe cyashikirijwe muri uwo mwihwezo nkuko uwavugira leta bishikiriza. Ntahugwami yavuga nk'ibijyanye n'imigambi izobana nyirangurwa kugeza ikiringo kirangiye. Umunyamabanga mukuru wa leta ntiyibagiye kuvuga ko umukuru w'igihugu asaba abagize leta kutadehukirwa mu minsi ya nyuma leta isigaje.
Ariko rero ikintu novuga kindi kidasanzwe muri uwo mwiherero wabaye ni ukubera muri uwo mwiherero abashikiranganji bagiye barashikiriza ibikorwa babona yuko ko muri aya mezi asigaye bitazoba birahera biri mu byo bazoshikiriza n'abazobakorera mu ngata. Aho rero wari nk'umwihwezo ahanini w'ibikorwa by'ejo. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaratanze impanuro nyinshi cyane, impanuro z'umuvyeyi, impanuro za Sebarundi. Yarasavye abitavye uwo mwiherero yuko batogira wa mugani w'umwana. Urazi yuko impembo y'umwana ipfira mu magodo. Yavuze yuko si iminsi mike isigaye boca badebukirwa bagakora nabi kugira ngo abazobakorera mu ngata bazosange ibintu bimeze neza. Mu kirundi novuga ntibazoshike bamena umushike ahubwo bazosange ari ubusizi.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yibukije abashikiranganji ko naho batazoba bakiri muri ayo mabanga igihugu kizoguma kibakene. Prosper Ntagwamiye amenyesha ko Perezida Nkurunziza yishimira ibyaranguwe na leta yiwe.
N'ubure babandanya n'ababyeyi ntibaraba imigambwe bakomokamo, ntibaraba intara bakomokamo, ntibaraba n'amasengero basengeramo, bumve ko ari ababyeyi. Hama babwira yuko iteka ryabo ubu bafise no muri kazoza rivana n'ukuntu bakoze. Acababwira ko igihugu kiri kumwe nabo. Yanatwibukije ibisa na wa mugani w'Ikirundi bavuga yuko igiti cyiswe ingoma kidacanwa. Nuko rero iryo teka rero Imana yabateye barigendere babandanye bakorera igihugu kizoguma kibikorako ko nawe nyene azoguma ari hafi yawe mu mabanga nawe nyene azobandanya gukora. Hanyuma rero yahejeje atanga amanota muri rusange rero cyavuyemo nimba mukeneye kumva ukuntu yabigeze akabigeranura muri rusange yashitanze amanota 95% ku ijana ku bikorwa iyi leta yarongoye kuva mu 2015 bari mu bikorwa bakoranye.
Bitekanijwe ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza azobisikanya n'umukuru w'igihugu mushasha mu kwezi kw'indwi mu mwaka uza. Uwo nawe azoba yatowe mu matora yo kugenekezo rya 20 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2020. Ayo matora y'umukuru w'igihugu akazobera rimwe n'ay'abahanuzi b'amakomine hamwe n'ay'abashingamateka.